Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 ruhuhuma umwaka wa 2022 turabaha ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe mu makuru twateguye kubashikiriza kuri uyu mugoroba nayo aza kubagizwe n'ingingo nkuru azikurikira naho imyerekano yagizwe n'abarundi baba mu bubirigi ku munsi wa gatandatu heze hitanezereje umukuru w'igihugu abayitunganije bo bavuga ko umukuru w'igihugu yomenya ko atanu umwe yoshimishwa nuko imiryango imwe imwe iri mu marira n'agahinda kubera yagandaguriwe ababo muraza gukurikira umukuru w'igihugu na Vitale Nshimirimana. Abasirikare hamwe n'imbonerakure bariko baragwanira mu gihugu cya Congo hamwe bamwe muri bo bagiye gusubirizwa abandi bari mu myiteguro yo kwibwira ngo bajabuke umupaka mu gitigiri cy'abazogenda kigaharugwamo n'abazosubirira abaguye muri izo ntambara hamwe n'abarwaye. Umugwiseruki gihugu w'abigeme mu mupira w'amaguru uzokwitaba ihiganwa ry'inkino za Afrika rizobera mu gihugu cya Maroke mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Uyu murwi ukaba watsindiye ico kibanza kuri uyu wa mbere. Musangwe kaze mwese mukanya nido nido.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa abasirikare bashikijana n'imbonerakure zitaramenyekana igitigiri bariko baregeranwa ngo baje gufasha mu ntambara zimaze amezi arenga abiri zihuza imirwi y'abarundi bitwaje ibigwanisho n'abasirikare mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo. Abo basirikare bariko begeranywa mu ntara ya mbere ya kabiri n'iya gatatu kugira ngo baje gusubiriza abarwaye. Leta y'u Burundi biciye ku mushikiranganje wo kwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba barahakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo. Ni nkuru twateguriwe na Beni Axela Kana.
Abo basirikare bariko begeranywa bakugwa muri bataille 111 Kongatumba irongowe na Lieutenant Colonel Mbonyeze muri bataille ya 112 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi isanzwe ifise ibirindiro mu ishamba rya Rukoko hamwe no mu ntara ya gatatu ya gisirikare mu mabrigade 310 n'iya 320 nkuko amakuru ava mu gisirikare avyemeza. Ayo makuru nyene avuga ko bagenda batora bake bake ku birindiro kugira ngo kwizige igitigiri cy'abasirikare bakenyewe kuja gufasha muri izo ntambara ziriko zibera mu buseru ko bwa Congo mu ntara ya Kivu mu manuko. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare begereye ibyo birindiro avuga ko abariko begeranywa kugira baje gusubira mu bibanza by'abakomeretse canke basize ubuzima mu ntambara zimaze amezi abiri zihuza abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bahanganye n'imigwi y'abarundi bitwaje ibigwanisho ya Red Tabara FNL ya Aloyse Nzabampema bari kumwe n'imwe mu migwi y'abamayimayi. Abasirikare barenga 50 hamwe n'imbonerakure bakaba aribo bamaze gukomereka no gusiga ubuzima muri izo ntambara. Bitegekanijwe ko abo basirikare bariko baregeranywa bajabukanwa umwanya uwari wo wose bajanwa guhambya abandi bamaze ameza birarenga. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Colonel Floribert yiyereke havugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo ico ashikirije ku makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka. Mu gisirikare cy'u Burundi barahakana ko atabasirikare babo bari ku butaka bwa Congo biciye mu itangazo riherutse gushikirizwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Alain Trubert Mutabazi.
Arakoze Beni Axela Kana. Abakenera impapuro z'inzira barasaba umukuru w'igihugu kugira icyo akoze kugira ngo abitura ibiro bijejwe abinjira n'abasohoka babe mu kaga barimwo. Barerekana ko baruhishijwe n'igiturire akamwana wa mama n'akajagari karangwa mu gisata kijejwe gutanga izo mpapuro. Kubona ivyo haheze amezi arenga atatu bitarakosorwa bitera agashavu abahitura. Ni nkuru ya George Nimenya.
Ubuhe bubanza n'umwiheburo kuri uyu munyagihugu inyuma y'igihe kitari gito arindiriye urupapuro rw'inzira rese pase ntaruronke. Haratubwiye ingorane yagize mu kurondera agakeba agatana n'akabando.
yamazane zavitaso ene daiheba kumbazuko wala kiasi chambaki na hakuundi kuhu kienziku oyaki nukawa polisi watu gira nai chani
uyundi nawe abahagati wa jihugu miyano msupa provinzi la paspor nawe yafanzi mafaranga meshi akuye mungu jobuke afise nuhu nara uronga
Hajena tonze indizibire ntaranka famire tashobora gutana nk'indindwe tarashikirwa no bonde kugira ngo udefode famire udefode kuri pururiye hajewe naroseresha nda gutana n'amafaranga renga 200,000 sinatanga n'andi mafaranga agera ku 5,000 nasaki nsiyeho mutaro gusitana no munsi ndi ganda yo nkaye zameza bitse
abo bitsura ibiro bitanga izo mapuro basaba umukuru w'igihugu kumva ingorane barimo agatorera umutsi icyo kibazo
akantu kare bwa kare ngana kandi tunganiriza turamerewa n'abantu tashya kujya ku isilamu yoko tare kuvugira abantu bagire ndi yatubara cyane
bwo kala hejo mu kigi bahati menya karaye se okora kandi yabantu bakarana na pasiporo abanda kivuga hagenda kwivuza abanda kiga bashaka kwiga kandi hatari
radio nzamba gatakawe twarondeye general Maurice Mbonima Komiseri mukuru ajejwe uruja n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu gihugu ariko telefone yiwe ntiyavuga
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ana makuru turayabandanya mu gisata cha politike imyerekano yakozwe n'abarundi baba mu mugabane wa Buraya yo kwiyamiriza ubwicanyi abukorwa n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD ngo ntivyanezereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ivyo yabishikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu ku kibuga c'indege cha Bujumbura mu gihe yarashitavuye mu gihugu c'Ububirigi mu namigiri ya gatandatu y'abakuru b'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya na Afrika Evariste Ndayishimiye yisiguye avuga ko abarundi bose bavuga ibitagenda neza mu gihugu kandi ngo bigatorego inyishu tumwumvirize
hariho ikitatu yoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi uburundi nabatangaye cyane mbonye watumira ari umunywanyi w'umugambwe SNL aho sinabishimye nabagayiye kuja kubwira makungu ngo turababajwe nuko uburundi buvuye mu bihano bakabwira makungu kubona nk'umuntu acumura yitwaje umugambwe umugambwe akaba wenumiye niba wa mutumye ngira ngo umugambwe SNL uzoheza utubwire ingene wavyifashe nko kuri abanywanyi babo batumba igihugu twabahamagarira yuko umugambwe wa ofisi tushikiriza tugira amanama mu ntara zose nta muntu n'umweje ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe
bamwe mu bagize iyo myiyerekano ntibateze kugira icyo babivuze ko Vitali Nshimira Imana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike avuga ko atacari kunezera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuko vyerekana ubwa mbere ko intwaro arongoye ikorera hamba abanyagihugu akavuga ko atagitangaje kubona Evariste Ndayishimiye yita abansi abari mu myerekano yo kumwiyamiriza kuko abariko bavugira imiryango myinshi guma yicirwa babo n'umugambo uri ku butegetsi umviriza
birumvikana yuko ibyo bidashobora kumunezereza kubera byerekana ubwambure bw'iyo ntwaro guma yica iguma yangaza iguma iboneza igufa abanyagihugu hakusubiza ituze mu gihugu hagusubiza umutekano mu gihugu haguhagarika abicanyi hanyuma rero kwita abari mu myerekano ngo nabasi b'igihugu ni ibintu tuzi kandi tumenyereye cyane aboruca hagati y'abari mu myerekano hamwe n'abarirwa baragandagura abarundi nabo barundi babura babo nabo barundi bari mu makambi y'impunzi nabo barundi bari mu bukene n'amarushwa mu iterabwoba bari mu gihugu cy'u Burundi nibo bashobora kumenya hagati y'abagira imyiyerekano kugira ngo bashikirize ikibabakiye bashikirize aho babaye n'ababicira twibaza yuko Evariste Ndayishimiye yoca kenge agahindura uko ateza gutwara igihugu cy'u Burundi akamenya yuko igihe cyose mu gihugu hariho abazoba bariko baricwa igihe cyose hariho abazoba bariko baranyuruzwa cyangwa baborezwe igufa ntazoshobora kujya ngaho ngo biraramangane ngo agende asanganirwe n'abantu haba mu bihugu bibanye cyangwa mu bihugu bya kure bazoguma babimubaza ubwo rusko rero azoguma gwikoreye nero arafise inyungu yuko afata ingingo ka mukuru w'igihugu wa bose atari umukuru w'igihugu wa CNDD-FDD agaheza rero agahagarika ubu bwicanyi bukoregwa abanyagihugu akanareka imigambwe amashyirahamwe amaradiyo bigakora nk'uko byahora ku byerekeye ahata kwishabu ku mugambwe senere naho nuko bamaze kwiha yuko mengo nibo batanga uruhusha rw'abakora bwo ushobora kwidegereza mu gihugu cy'u Burundi ni iterabwoba iryo terabwoba rero turagiye amirije
abarundi benshi na jewe ndimwo ngo barifuza gutaha mu gihugu cyabibarutse ariko ngo bakabibuzwa n'umutekano muke umbandanya mu gihugu aho usanga nabagize ngo baratahutse bashika bagirwa nabi ivyo ni bimwe mu byo Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe ACODH yabwiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari kuwa gatandatu heze i Buruseli mu Bubiligi igihe yabonana n'abarundi baba muri icyo gihugu no mu micungararo yaho Pierre Claver Mbonimpa avuga ko n'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu uherutse kwemanga ko hari amababandanya akorerwa mu gihugu kubwiwe ngo biragoye gutaha mu gihe ibintu bikemeza uko
namubwiye ni naho ibyegeranyo by'amashyirahamwe kenshi mudashoboka mubyemera ubu umugwi w'agashakazi na muntu mwishiriyeho waye wemeje yuko abantu bakandagurwa bakanyuzwa n'inzego za leta none mbega ko mugira ngo impunzi zitahuke ni kandi ibyo ni byo impunzi zose zirashaka gutahuka najyewe nashaka gutahuka ni mugabo najyeye ko muzi ngene nyace ni murazi yuko najye mwambaye ibipapuro leta yampaye ibipapuro ko uza kwivuza mu Bubiligi ni murazi icuma aza kwivuza ni murumva ingene mvuga ubuwe turazi nka nibazi ngene navuga ni ijwi nshiki wanjye none naho nushaka gutaha n'abandi barundi bushaka gutaha ko bagore mu makambi y'imama y'i Tanzania ya hehe barifuza gutaha umugabo batashe ni usanga bamwe baca bagandagura abandi baca bateye ubwoba mbere n'akamamaza hariho umwe muri diaspora yahungutse ntibaca bakeye izosi nimwe muri icyo gihe babonye abataha babakeye amazosi nibona bo utaha gute none nka jewe ni gushika ubu nta butungane bwabaye abanyiciye ndabazi abanyiciye umuryango ndabazi abagombye kunyica ndabazi none muri icyo gihe bajya abantu bari hajya ibyo nota ntibikazogenda gute
Pierre Claver Mbonimpa yatanga umuco mu gihe hari abariko bibaza ko iyo bariko aritegurira gutaha
ni kubera iki ari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu banoze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni nacyo gituma biguma biri nkenerwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Mu gisata cy'agateka kazi na muntu n'ubutungane naho Colonel Poncier aritonda aratafungiwe mu ibohero ry'abubanza inyuma y'amezi 18 arekuwe n'umugwi w'abacamanza ba Senat isubiramo imanza ya Muhambi ta Chambre de Conseil mu Gifaransa. Iyo ngingo ikaba yafashwe mu Kigarama umwaka muri Kigarama umwaka w'2020 ivyo bikaba bitangaza abize amategeko umushingwa manza Gustave Niyonzima abibonamwo ingingo ya politike kuko kuva icyo gihe cyose atakindi cyaha canke ikirego senare iraronka cyosigura ifunga giwe tumukurikire
twovuga ko ari rubanza rushingiye ku mvo za politike rudashingiye ku mvo z'amategeko koloneli baritonda tubibutse ko yarekuwe nico twita Chambre de Conseil ya Tribunal de Grande Instance de Muha na Cour d'Appel de Muha ubwanyuma yarekuwe na Kuruda Perido mu tariki 24 z'ukwa 12 mu 2020 ntiyarekugwa baca bamugumiza mu ibohero kugira babandanye bamuhohotera basanzwe bazi ko ari umuntu agwaye cyo twita gute egi ku buryo byana bimusaba kuja kwa muganga ibyo byose barabimwankira nta imvonimwe irashe yuko mugumiza mu ibohero hari gihe bavuga bati hari uwo basangiye dosiye batasanzwe banafungiwe mu mabohero amwe umwe yari bubanza uwundi imuramvya hama mu nyuma umwe bamushira mu rumonge bakagomba ko baritonda yo musangayo ngo dosiye ngo zirafatane bariko bahonyanga ingingo ya 18 y'igitabo mpanabyaha kivuga ko responsabilité est individuelle en matière pénale rero na ma audience publique bagiye baramwambira kubera inzomvu kandi undura uravye tariki 19 z'ukwa 10 mu 2021 ni tariki 4 z'ukwa 11 mu 2021 ni tariki 28 z'ukwa 12 mu 2021 ivyo byose byagomye bigaruka ariko aguma saka atakamba saba kwaburana ntivyakogwa rero umuntu akibaza ati kubera ikaguma sunzwe muri ubwo buryo arikahobwa kumbure kubera ari umusoda wa kera yari muco bita XFAB bavuga ati ni gisoda c'abatutsi ariko ahobwa iki n'ibintu bitumvikana yararekuwe amategeko aratomoye nta kintu na kimwe gifashe kiriko atari guhonyanga amategeko mpanabyaha n'amategeko agenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa ico twita code de procedure pénale cane cane mu ngingo y'ijana na 54 n'ingingo y'ijana na 11 mu gace ka kabiri n'ingingo y'ijana na 10 mu gace ka kabiri n'ibintu rero bitumvikana tubona ko ari imvo ahanini za politike zitumye ashobora kuguma atunzwe ntarekuwe atacaha yagirizwa yari yaranarekuwe rero turatakanze amakungu turatakambiye abantu bose bashobore gukoma karuru bavuge bati ibi bintu ntibibaho umuntu w'inzira akarengane nkawe aguma atunzwe dosi atakintu na kimwe kirimo
mu gisata c'uburimyi abarimyi bo muri zone Rugazi komine Kabarore mu ntara ya Kayanza baridoga bavuga ko bataroswa ifumbire ishirahamwe Fumi kandi barisha amafaranga imbere bavuga ko mu gihe ukwezi kwa gatatu ukogera batararonse iyo fumbire ataco izobije kubamarira kuko umwaka uzoba wabajanye mbagasaba nyabuna ko kwa boronswa kirikare iyo fumbire ni nkuru ya Tifine kandi wabo
abo barimyi bo muri zone Rugazi bavuga ko batanze amafaranga yo kugura umwavu kuva mu kwezi kwa Kigarama kumwaka uheze ariko gushika ubu ntibarawuronswa iyo fumbire yije ivuye mutimbuzi ahisanzwe ihingurirwa mu ntara ya Bujumbura ishikira ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ikavanwaho ijanwa mu makomine ayo nayo akayishikiriza abanyagihugu bakayitora ku mazone igitangaza abanyarugazi ngo nuko batararonswa iyo fumbire kandi ahandi hose ihari
ubwoko bw'ingarugari bwa bwose agafuko utanga avance 5,000 hanyuma ayandi ukazoyatanga hage bigiye cyo kugombora no kuvuga gutanga amahera asigaye kugira ngurone uko bita utubo kuvuga utubo no tuntu byana gucora ingeri bagashaka guhereza ingeri werekanya carbon nta bindi no kuvuga nimba utanga avance 5 ubusiye kujana 21 cyane 24 bivanye n'ubwoko bw'ingeri ugiye gutora hamwe n'ishwagara utanga avance 1,000 ukagenda gutanga 5,000 hagaze ko uyigombora ikibazo rero dufise haragaze kugombora ukwezi kwa mbere kose turi mu igombano kuvuga umunyagihugu yabwiza kuronka ingeri ariko rero ikibazo ahantu gihagaze k'uwo mwavu uraza mugabuza nabi musanze uva muri foni hariya i Bujumbura hariya muri mutimbuzi murahabona hanyuma igashikira kuri soke provinciale mu Kayanza abayijyana rero mu makomine babayikura kuri soke y'intara mu Kayanza twebwe rero n'iwacu muri zone ya Rugazi ntituronka ingeri nk'uko bikwiye oya haza akamodoka kamwe kamwe abanyagihugu nabo kubera ko ari benshi babiyandikishije ku ngeri ari benshi zirakwire
igitera ubwoba abo barimyi ngo ni uko hamwe ukwezi kwa gatatu kongera batarahabwa iyo fumbire atakizoba ikibamarira kuko bazoba bamaze kurara umwaka
kijyanye n'abarimyi uruhombo bari kubagira uruhombo rukomeye cyane kuko ibirayi kenshi byakeburamo ku kwezi kwa kabiri kugira ngo ibyo bari bize kwaka byamaze kwera
rero dufite ikibazo kubatera ibiharage, kubatera ibiraya kuko turi ahantu hakanye cyane. Ni ukuvuga rero ikiri imaze kuza igasanga ibiterwa birishari hanze bitarera ikabyoma, niko nanekara ubukoko bukabyonana, nta kintu na kimwe umwimbu ushobora mubi. Ubwo ukwezi kwa gatatu kumaze kujyamo naho wotera ntacukuramo. Twatanze amavansi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kwa mbere gusa, kugera ubu yumvire nawe ko tutaronka ingere.
Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye Berkimas Nsanguye arongoye komine Kabarore kugira agire ico avuze kuri izo ngorane abanyagihugu bo muri zone Rugazi bafise tukaba tutashoboye kumuronka.
Arakoze Twifine kandi wabo ubukene bw'isukari burabandanya bwibonekeza mw'isagara ca Rumonge mu gihe ishirahamwe Sosumo rihingura isukari riheruka gutanga amatona angana ku 25 muri iyo ntara. Abanyagihugu bagasaba ababarongoye gukurikirana abaronsi iyo sukari aho bayijana kuko atayiboneka mu mazu y'ubudandarizo idonido na Hawure Nkengurutse.
Ihinguro ry'isukari Sosumo ryarashize ahabona urutonde rw'ukuntu intara zigiye kuronswa isukari. Abantu bari bizeye ko kumbure bagiye kuronswa agasukari kandi ku giciro kitavunye, ariko mu Rumonge uwo mwizero wamaze umwanya urumera umara. Abanyagihugu baho bavuga ko atana kimwe cigeze gihinduka. Iyo sukari yashitse mu Rumonge ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, yatangiwe mu bibanza bine muri ico gisagara. Mu gihe iyo sukari yategerezwa guca ihabwa abadandaza, abayiranguza baciye bayiha ubwabo. Ibyo abanyagihugu bavuga ko ari amanyanga adasanzwe, ko bagombye ahubwo guhuma amaso amakungu kugira ngo yitwe ko isukari yatanzwe kandi atari ibyo. Amatona ashika 25 niyo yatanzwe n'ihinguro ry'isukari Sosumo mu gisagara ca Rumonge, nk'uko amakuru ava mu bajejwe intwaro mu ntara abivuga. Mu ihinguriro ry'isukari Sosumo bamenyesha ko abantu 11 bitwa abagrossiste ko ari bo baronkejwe isukari. Muri abo hakaba harimwo abo amazina yabo canke ibibaranga bigaruka irirenga rimwe. Kugeza kuri uwa mbere abadandaza bakaba bavuga ko batazi abahawe isukari, bakavuga ko bamwe mu bayihabwa boba baca bayijabukana muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo baciye ku kivuko ca Rumonge. Muri abo havugwamwo ibihangange mu ntwaro no mu mugambwe uri ku butegetsi.
Imbere yo gusozera no makuru tubashikirize ayavugwa mu gisata c'inkino, umugwi userukira gihugu w'abigeme kuri uno uwa mbere niho waronka uburenganzira bwo kuzokina igikombe ca Afrika c'umupira w'amaguru kizobera muri Maroc kuva igenekerezo rya kabiri gushika irya 23 z'ukwezi kw'indwi. Muri basketball naho umugwi w'urunani mu nkino zitangurira izindi mu ihiganwa ry'u Burundi muri basketball ni wo wonyene utaratsindwa mu nkino zine. Ni inkuru dushikirizwa na Valerie Mucho.
Ibitsindo 11 kuri kimwe nibyo byavuye mu nkino zibiri Uburundi bwakinye na Djibouti, zose zikaba zabereye Burundi kuko muri Djibouti ikibuga cy'umupira w'amaguru cyaho kikiriko kirasanugwa. Ivyo rero nje vyahaye uburenganzira umugwi nserukira gihugu Burundi wabigeme kuronka uburenganzira bwo kuzitabira inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika. Izo nkino zikazobera mu gihugu ca Maroc kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika irya 23 ukwezi kwa mukakaro uno mwaka. Mu rukino rwo kuri uno wa mbere rwabereye Ibuye mu ntara ya Ngozi ku kibuga Urukundo, Uburundi bwatsinze Djibouti ibitsindo bitanu harimo bitatu vya Uwimana Amiela, mu gihe mu rukino rwa mbere Burundi bwari bwatsinze ico gihugu ku bitsindo bitandatu kuri kimwe. Kugira uwo mugwi wa Djibouti ushike kuri iyo ntambwe, wari watsinze u Rwanda ku mpaga kuko ico gihugu kitashoboye kwitabira izo nkino, nayo u Burundi bwari bwatsinze igihugu ca Eritrea. Umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko ubu icihutirwa ari ukurondera abakinyi b'abarundi basanzwe bakinira hanze y'u Burundi kugira barabemwo aboshobora kwifatikanya n'abandi muri izo nkino zizobera muri Maroc. Amenyesha ko bakeneye abakinyi bamenyereye amahiganwa kuko abo bazohura ariko bimeze. Ikindi asaba ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ni inkino nyinshi za gicuti kugira bazoshike mu kwezi kw'indwi bazi icyo bagiye gukora. Muri basketball naho umugwi w'urunani inyuma yo gutsinda Les Ipos ku manota 88 8 kuri 67 uwo mugwi usa n'amaze kuronka amanota awuha uburenganzira bwo gukina inkino z'u Burundi bwose muri uwo mugwi bakaba mbere mu ntumbero yo guteza imbere ugo rukino batanga agashimwe buri kwezi bafatikanije n'ibanki BCB agashimwe kipikipiki ifisa gaciro k'imiliyoni 4 mu mafaranga ya marundi wagatahukanye ubwa mbere ni Landry Ndikumana
arakoze barehimuco nino kuri inkuru rero y'izinkino duciye dusozera hano makuru mwakoze mwese mwadukurikiye abadufashije kuyegeranya mwakoze cyane Diane Nkurunziza nariko ndabashikiriza ndabikibanuye mugira amahoro iwanyu no mu byanyu naho ubutaha.